mugufata ingingo yo kubuza ibyo byuma gushika mu gice kinini cy'igisagara cha Bujumbura. Ubushikiranganje bujejwe umutekano bwavuga ko ari ingingo yo kurinda umutekano w'abakoresha amabarabara bose. Mundwe heze kandi mu nama yahuje abajeje intwaro n'umutekano muri meri ya Bujumbura, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca yagabishije abashobora gutegura kwiyamiriza iyi ngingo yo kubuza ibi byuma gushika mu gisagara cha Bujumbura.
Uwo irahira ngo ategura ibicanye biriya biza bibuza kwinjira ija mu ngiro bagira ngo bamenyeshe yuko bajyanye na bibwira n'abagaruka bakabitubwiye tukabimenya. Abiyumvira rero yuko butera kaguma bazogakere bakazi.
Ibi nibyo abari basanzwe bakoresha ibi byuma muri iki gisagara cha Bujumbura bahera ko bavuga ko gushika ubu badafisayo bacira nayo bamira kuri iki kibazo, kuko uyu mwuga bari basanzwe bakora ari wo warubabeshejeho n'imiryango yabo.
Ko nk'umwe na mujana mu Nyakabiga, undi nka mujana mu Buyenzi, undi nka mujana za Kigobe, abanyeshuri bane bose ratio afise umugore msabana muhira
nkuba abana ndabigisha ndakuye muri mwuga wiwanje nkubu undimo ndarabasimbo ningene bagiye kuzosura kuza kwishura yabani forome hahane ndayipagasa bari muri uyu mwuga yene ndimo ndakora mwaka kaduke wa nyene katagisive hariyo ndabona nkubu no busima bugiye kwaduka nyene na ruguru naho tugiye kuduka kuko nta kazi tugiye gukora
cyane nkaje mu boss ambwe yuko umunsi nyene ndoranda yimushikirije umva ninge kaze cyane.
Kwiyunguruza na moto ikinga canke tukutuku byari bimaze kumenyerwa cyane n'abakorera muri iki gisagara cha Bujumbura, barimo abaja kwisumamwo n'abatwara abana babo ku mashure, aba nabo bakaba babwije ujya Amerika ku bukene bugiye kwiyongera kuko n'amikoro yabo yarasanzwe ari make.
Iyo nkuta ntanjye we yafasha kuja ku kazi ko mu gatondo nayifata kubera amabisi kuja mu mabisi cegwa kurindira ko amabisi yuzura cegwa kandi nk'umukoresha nashaka kwemera ayo masarenga ngo nuko ibyo kwiyunguruza byagoranye.
Nahora nkoresha agatukutuku mu gutwara umwana ku ishuri, rero bwari uburyo bubangutse cyane mwafatana muri nk'ababyeyi nka batatu nka bane kuko tukutuku yarizimbutse ugasanga ubuzima buroroshe. Nimba tukutuku nayikwiriha nk'ibihumbi bine ugasanga ibyo bihumbi bine tubigabuye turi nk'ababyeyi babiri cyangwa batatu ugasanga ubuzima buroroshe. Ubu rero ntibigiye koroha na gatoyi kuri iyi ngingo ije kutubohera amaboko mu mugongo.
Mu minsi iheze imbere y'uko umushikiranganje Ndirakobuca ateye ubwoba abogerageza gukora imyiyerekano yamirira kure iyo ngingo yo guhagarika ibyo byuma, Perezida Evariste Ndayishimiye yaraherutse kuvuga ko atacobuza abantu boja mu ibarabara mu gihe babuze aho bashikiririza ibibabakiye.
Nta muntu n'umwe ndabona yemererwa kuvuga, baravuga ibitagenda neza mu gihugu tukabikorera umutirano kuko ubu turi mu gihe cy'uko twese dushyira mu byiyumviro tukavuga, hanyuma tugakorera imiti hamwe kuko nta kibazo cy'umwenegihugu cyangwa ikibazo cy'uburongozi gihari, byose n'ibibazo by'Abarundi tukeza gukorera umuti.
Kutavuga rumwe kw'abategetsi bari mu ndongozi z'Uburundi nibyo bitera ikibazo abanyagihugu barangurira ibikorwa byabo muri iki gisagara cha Bujumbura n'abahatungiye imiryango yabo, bagasaba leta y'Uburundi gushira hamwe babe bashobora gutunganyiriza abarundi bose.
Nasaba leta yuko iyo ngingo bobanda barabukene turimwo bakaraha n'ukuntu ubuzima bwacu bugenda nabi, leta rero nibirabe baganze babangire kuri iyo ngingo batwereka abenegihugu natwe tumeregwe neza
by'ukuri nizo twasaba leta kugira ngo ibirabe neza.
Mu itangazo riherutse gushikirizwa n'amashyirahamwe Oricom na Parisem rivuga ko tukutuku taxi vero na taxi moto byari bibeshejeho imiryango ishika ku bihumbi ijana harimo na benezo abazigendesha abazidandaza n'abagurisha ibyuma byo gusubiriza ibipfuye kuri izo, bikaba biteganyijwe ko kuva ku itariki ya 21 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka tukutuku moto n'amakinga yunguruza abantu bizoba bikorera ku nkengera z'igisagara cha Bujumbura gusa mu gihe ingingo yafashwe yoramuka idahinduwe. Thierry Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.